Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza biganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 25 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga umurwi w'abahinga igenga ku munsi wa kabiri warasohoye raporo isaba kuhoba umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu wotohoza icyozwa ry'agateka kazi na muntu, ukaba kandi waremeje muri iyo raporo ko amabi menshi ahanini akorwa na leta y'u Burundi hamwe n'imirwi ishyigikiye leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yanebaguye ico cegeranyo ivuga ko kimeze nk'icegeranyo catunganijwe n'abanyapolitike. Leta y'u Burundi siyo yonyene yanebaguye ico cegeranyo ku munsi wa gatanu, aho umugambwe ipuna warahaye ikiganiro amenyesha makuru uraheza nawe nyene uranegura ico cegeranyo. Ejo ku munsi wa gatandatu naho abantu bashika 5,000 baragize imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura biyamiza ico cegeranyo c'abahinga ba ONU baherutse kuvuga ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Leta isaba ONU kutemera ico cegeranyo ikongera igasaba abahinga bakoze iyo raporo gusaba imbabazi abarundi. Iyo myiyerekano yari yatumwe ko na leta. Reka tubumbishe inkuru yerekeye iyo myiyerekano twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Rohero komine mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura imbere y'ibiro by'urongo igisata cha ONU kijerwa gataya kazi na muntu mu Burundi. Abari mu myerekano bariko biyamiriza abahinga batatu bigenga ba ONU bakoze cegeranyo giherutse gusohoka uhereye ku bari abarongoye. Imbere yo gushika muri ico kibanza bari babanje guhurira ku masanganzira yitiriwe ONU ari muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Abari bitavya kamo ka leta bihereje barabara yitiriwe Chaussée Peuple Morundi igana mu gisagara hagati bakatira kuri Avenue de l'Université bandanya baje gusubira gukatira muri Boulevard de Lipron. Aho ku buserukizi bw'igisata cagateka kazi na muntu bwa ONU niho havugiwe amajambo. Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu niwe yari yaserukiye leta, yavuze ko abahinga ba ONU bahenzwe n'abama barota gutembagaza ubutegetsi. Ntahiraja yanasavye ONU kutemera icegeranyo catanzwe nayo abahinga bagikoze bahamagarirwa gusaba ikigongo abarundi.
Yaba amaraporo Burundi bwakoze igihe bagira amakenga amaraporo yakozwe mbere, vyaba raporo ashikije mushikiranganje kizigenza wa Repubulika yasohoye yerekana ingene abo bantu bariko barabesha n'abakoze ivyaha vyinshi bitandukanye nta na kimwe kimwe wihweje ingene hariho abari batwaye mu migwi yabicanye bakishikana ku nzego zibijejwe bakagira amatemo yaje bakabivuga byose ngakumugaragaro nakina kimbe basize no yerekana rero yuko iyo raporo ndiyo itamo kifasa raporo bize tube tutayemera kuko inyibe nyamana ubeshi nibaza ko bahwa amafaranga naba yasanzwe bavuga iyo majambo kuko ivyo bavuga mu ibarabara ivyo biri muri iyo raporo
mugira muti bari kwandika iyindi raporo nshasha yo kwimenjura
iki gusoba kigongo ahubwo nayo raporo nibaza ko yakorwa n'abana tarabo na yijya yo bakwi yose ikwiye gufutwa hamwe bo baraja gucyo twabasa guca batanga imiho kuko akazunga kabana ni cyane nabo badusaba kigongo kuko batubeshi.
Abiyamizwa sawo bahinga bawo nibo nyene harimo nabandi nk'indongozi tsuna ni Senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi.
Uwo mugabo bita ni nani? Turamwiyamirije.
Imbere yo gutangura urugendo habanje igisabisho wasenze yaganije president Nkurunziza n'ubakuye abisiraeli mu gihugu cha Egiputa igihe bari mu buja bw'umwami Farao.
Ibizanyeho kagishasha uwo kuri Yesu intumwa ziwe ni halunzemo intumwa z'abafronde harimo Yuda yarafronze acarahemukira abandi aramugura nk'uko abo bantu bari hanze batuguze. Reka mana ko turi hano mama uturongoye ni perezida wacu uwo twitoreye niwo Mose niwe Dawidi niwe Yosefu turafashe mana ubushobozi bw'Imana bw'abazungu ababaduhahaje urabazi mana izinani yo zibera urahazi turasabije inama zose ziri Bruxelles ziri muri Etats-Unis no mu Faransa no mu Rwanda
mu munzira abari mu myerekano bagenda barayagiza president Nkurunziza mu mirongo harimo n'utwana duto duto nk'utu duhungu tubiri tw'imyaka nk'itandatu twaye duhekanye ku ikinga Tuleta ndirimbo hari n'ivyivugo nk'iki
Abatutsi muri ho
turi ho
tuzokana ho kandi nzira zo kubaho hatunga hamanuka hanyerera tuzobasonga ko
Mubaje kwiyamiriza abahinga bigenga ba ONU n'icegeranyo cyabo harimo n'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abajije umwe muri bo kwatarenza karimbi mu gihaserukira abarundi bose babemerika icegeranyo n'abaciyamiriza umukenguza amateka remi barampama yanyishuye bikurikira
jewe databuja n'umunyagihugu niyo yanshizeho ni nawe yandugitse kugikorwa no kuvuga yuko uwandungitse kugikorwa kijya kintu kitamuhimbara kitamunezera jewe narungitswe ngo namuserukire urumva ko ninanje ubwanje no kinezererwa nejo nibasubira kutubeshera nzofata ya mbere maguruka mvuga nti teshwa mute
urimba ruhagize igihugu rwahawe kibanza narwo nyene nkuko vyama myerekano beni president Nkurunziza kuri uyu wa gatandatu nta myerekano nimwe yaroyemwo naho yahora akunda kuja gushikira abanyagihugu bo mu ntara zo hagati mu gihugu ico bikora yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter mu kiringo c'amasaha atatu yanditse ubutumwa 40 mu vyo yanditse yagize ati nta munyamahanga azoza akunda Burundi kurusha twebwe bene bwo canke bw'abanyepolitike bakeneye kumenyekana baronse urimbo rwitwa genocide mu Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge yamara abatavuga rumwe na leta barashigikiye raporo yabo bahinga Dr Jean Minani arongo yurunani rutavuga rumwe na leta wewe havuga kuyo murwi obahinga washikirije ibintu abatavuga rumwe na leta bari barasemereye kuva kera arongera akavuga ku bintu biriko birabera mu Burundi muri iki gihe bimeze nk'ihonyabwoko mbega mwebwe iyo raporo mu ivuga ku iki hagati ya leta y'Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta abariko bavuga amakuru atari yo nibande kuri ibibazo byose rero twatumiye abashinga ntaye babiri twatumiye professeur de Gracias Nkinhamira tukaba kandi twatumiye na Dr Jean Minani turamurondera mukanya nibaza ko twadufite telefone mu bibiri ariko amakuru turonse mukanya nuko yamaze gushika mu Rwanda reka mukanya turamuhamagara muri we neza mushinga ntaye de Gracias Nkinhamira we alo uri turiko turakumva nibaza ko mwufata telefone kugira ngo tubanze tuganire professeur de Gracias Nkinhamira mwiriwe neza allo mukanya nibaza ko telefone y'umushinga ntahe de Gracias Nkinhamira iri kwiragorana ariko kandi tura telefona n'umushinga ntahe Minani mukanya nawe nyene tugira ngo tuzobe turi kumwe muri iki kiganiro mu kurindira no kuraba ko hariho de Gracias yo bamaze guheza ikiganiro twumvise ari impari arimo nabandi bateramanye reka twumve niba ashora kuba atwumva muri iki gihe de Gracias Nkinhamira bona twumva nubu nibaza ko atariko aratwumva reka tubandanye turondera abashinga ntahe ndabona mukanya vyabagoye amatelefone nibaza ko ariko aragorana sinzi ko atatwumva neza ariko mukanya wewe twariko turamwumva hanyuma ikiganiro nkuko twababwiye tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye imyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu inyuma yaho hasohorewe iyo raporo ivuga cyane cyane ku itohozwa ryakozwe n'abahinga batatu bo mu bihugu bitandukanye umwe yava mu gihugu cya Afrika y'Epfo akaba ari Christophe Hines akaba ariho n'undi yava mu gihugu cya Colombia akaba n'undi yava mu gihugu cya Algeria n'abahinga rero banonosoye ibyerekeye amatohoza ariko raporo bashikirije isa n'itemewe na bose ntibayivuga ko cyo kimwe abashinga ntahe twatumiye rero nibaza ko bari kwaragorana ariko mukanya ariko turabandanya turarondera
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro kigwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kamura bandanya kumviza radio nkeje ujya Amerika risamanyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga ariko telefone zisani zatugoye mukanya ico kibazo cha telefone turagitorera umuti hari abashinga ntabe babiri twatumiye professeur de Gracias Nkinamira twatumiye kandi na docteur Jean Minani arongoye urunani Senarede mukanya rero sinzi gituma ariko turumvikana turamwumva ariko wewe ntari ko twumva professeur de Gracias Nkinamira sinzi gituma niwaza ko umurongo wa telefone wiwe utameze neza mu kanya ariko ikiganiro n'ikiganiro gihambaye cyane rwose twihweje ukuntu abanyapolitiki cyane cyane batavuga rumwe ku byerekeye iyo raporo yashikirijwe n'abahinga bishyiramo impuzamakungu n'abahinga bavuga ko mu Burundi eka ishyiramo impuzamakungu ikwiye gufata ingingo zo kurungika nk'umurwi wotohoza ukarabira hafi cyane rwose ubwicanyi buriko buraba mu Burundi bavuga ko bubandanije hashora kuba ihonyabwoko uyu murwi ukaba waranavuze n'ikigabane cindwi no kuvuga ko aho amakungu yoca afata ingingo ku nguvu yo kurungika abasirikare eka inteko mu gihugu hanyuma nkuko tubizi leta y'u Burundi kuva kera yamyamiriza inteko mpuzamakungu hari n'abapolisi ishyirahamwe mpuzamakungu ryari ryasabye ko burungikwa abashyika 228 ariko leta y'u Burundi eka n'abarundi basa n'abatemeye cyane rwose ahanini icyo cemezo ni ngingo rero dukwiye gukurikiranira hafi tukaraba ukuntu cyane cyane abarundi bayakira ariko twihweje imyimenyerezo n'iyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatanu ku wa gatandatu bavuga ko abantu bashika 5,000 bari bitavye iyo myerekano abantu abarundi mu bwoko butandukanye abahutu abatutsi abatwa bose bakaba bari bagiye mu ibarabara ejo ku munsi wa gatandatu kwiyamiriza ico cemezo canke iyo raporo ayo rero niyo makuru abashinga ntawe twatumiye nibaboneka amatelefone niyamera neza nibo tuhava tuyagacana cyane ku vyerekeye ico cemezo n'ukuntu kiriko kirakirwa nibaza ko amatelefone amwamwe ariko arakunda ego mira le calero tu rabe ko twaba turi kumwe n'umushinga ntawe de Gracias Nkinamira mwiriwe neza umushinga ntawe de Gracias Nkinamira nibaza ko akiri mu ngorane docteur Nkinamira muratu niba mutwumva muje ku ruhande izo ngorane muri mwo mubanze muzireke kuko abanywa nyuri radio ijwi rya Amerika bararindiriye ko mwita ba telefone kugira ngo dushore kubandanya ikiganiro ekana Docteur professeur de Gracias muje ku ruhande turi kutuganira muza mukoze muratwumva
yego ndabumva
muratwumva ariko sinzi ko mwakurikiranye uyu munsi cyane cyane turi kutuvuga kuri
hallo
mwoja kure yabo bantu muri kumwe kugira ngo turabe ko twoganira muza mukoze
Halo?
Wii, oui, tukako tuvuga cyane cyane ku byerekeye imyerekano yabaye Bujumbura inyuma iyo myerekano ikaba ibaye inyuma yaho hatangarijwe raporo y'abashingantahe batatu bishyira hamwe impuzamakungu abo bashingantahe nabo bakaba basohoye raporo ivuga ko mu Burundi hari ubwicanyi bushobora kumera nk'ihonyabwoko mushingantahe Deogratias nkinahamira iyo raporo mwebwe mwayakiriye gute.
Bon, ni je nibaze yuko iraporo irafitse ingorane yuko si raporo nibaza ko bihagizwe n'abagereza spare bajya bagisere banacunze imindi bazafata aribo bayigize bayakiriye yiri kuko ibyo bavuze n'ibindi bitumvikana bitari byo abori benshi bari babyihenda ko donc quelque part je crois que c'est plutôt une copie, une plagiat. Wabikoze kandi bavuga neza ko ari abantu baba expert ariko bivuze yuko ari abantu b'expert bwabo kuko bakoresheje
aho nabo bahumuriza nkababwira ko abo iyo raporo yabo bayikoze kuko jewe narabajije umwe muri abo bahinga yitwa Christophe Heinz twagiranye ikiganiro ku munsi wa gatanu aremeza ko iyo raporo ariyo bayikoze kandi aremeza ko barungitse umurwi w'abantu batanu nabo nyene bishikiye abo bahinga batatu bishikiye mu Burundi inshuro zigira kabiri bakaba barayaze n'abantu batandukanye. Iyo raporo rero ishobora kuba yanditsemo ibintu mutashimye ariko abo bahinga nimo bayikoze.
Birashoboka dutse ko ari bo bayikoze kandi ari bo bayikinye ntibavuga ko atari bo bayikoze. Ibyo rero bitanga ikintu gihe nibaza gikomeye ni uko ibirimo byose ibintu byo kubesha by'amarementa nyafatika ni uko babyita dongo hari ukuntu jewe navuze yuko ngiye baranabyanditseho nivo di guverinema nk'ubundi abatware barabadezinye namba ariwe Husseine le commissaire droit de l'homme arakwiye gutanga gusa abadozi si gushashima kuko sanabyo mariye na barabekera bibiri na treze ni uko Burundi abarundi bose bari kumwe abatwa abiya abafunksiyoneri abanyagihugu ari abantu bose nta muntu n'umwe yabyumva ngo bigiye yumva ko harimo n'ikintu kimwe cy'ukuri.
Mwebwe rero mu ivyo banditse ko ashobora kuba uhonyabwoko mu Burundi mubona ridashobora kuba
oya ntibishoboka n'impossible kandi n'abanyagihugu n'abarundi bonyine bazigira ni impossible ibintu ndi kandi bazigira yaje jenoside jenoside ariyo bayigurisha bagiraze yuko ariyo yageraga ikabafasha gushika kuco barondera niko bamubaza yuko nta jenoside buri musoreka mu Burundi nk'ubu ngiye ndiko ndakubwira mvuye ruguru de ruguru kandi de mondia n'igitangaza n'ibara barabindi byose abantu bose abandi abajya mu misa abava mu misa abantu bose buzi n'ahantu hatekanye cyane kandi hari n'abandi bantu bahetse n'ibahetse
ariko naho muri ko muravuga gutyo Professeur Deogratias Nkinamira hariho abatavuga rumwe na leta cyane cyane nka Senared umukuru w'urunani Senared Dr Jean Minani nawe nyine twagiranye ikiganiro aremeza ko mu Burundi ariko hari abihonyabwoko kandi iyo raporo nayo nyene ariyo ivyo yashikirije mwebwe mu bivuga kwiki
ivyo yararabyitiranya kandi kibwambira bivuga yarabivuze no muri yashano vuga ngo iki yagize no muri no muri no ranzua rumba dewe sino kwiga namuvuga cyane ko nina ni mambo y'igihugu n'umuntu nzi cyane fakora ngo yagiye ngo kambaye muri no ranzua ukundi rero agenda arahindura vuga ibintu niba gutinda bya genocide no kuri bya ikora bikinisha arazi cyane cyo arazi cyane cyo n'uko tuvuga gutyo abona mu Burundi ngende hamwe ngira ngo kwiga za kwa dusha gutaha Burundi agaca vuga ngo rero genocide ari mu buryo bw'isaha
kutashobora gutaha mu Burundi ntigishobora kuba aricyo ariyo mpamvu ikomeye umuntu yavuga ko mu Burundi hari ihonyabwoko ritariko riraba mu gihe ritanazoba ibintu mwibaza byo bituma abanyapolitiki batavuga rumwe na leta babwira amakungu ko
urumva nibaza ko umuntu yadeka akavuga ibintu by'ihonyabwoko mu Burundi ubunye n'ubutabuzi n'ubutazi vraiment histoire de Burundi na minita yabaye abone n'ingene ibintu bimeze kuko ubunye aho tugeze
bishiki ibintu byose bitanze neza aba guverinema aba parlema aba abanyagihugu abantu bose ibintu biri organize stretse bien organize nta kintu na kimwe kiriho ubu uyu muntu yepfanuye umuntu avuga ati iyo barangiye ba perezidama irahadesi birahari no muri amerika irahari urabona aravuga yuko hameze gupfa purize de sante hameze kurasa purize de sante ubwoni izahariye mugabo ngaha iyo bareka bavuga ngo ayibonye ngombwa nuri kibyerekana nini nta kintu na kimwe yigeze badashyerekana baravuga bagahara umuntu naka bakavuga ngo naka baramugashanagira ngo naka ariko igituma nzandagira ndazanda ndi ku ibarabara gatoya alo nagira ndakubwire rero federico ikintu nibaza important très important ni uko ibiyonye bwoko ni impossible mu Burundi porolomona kuko dabo urazi combien l'armée ichanze la police l'administration nta kintu na kimwe nta na hamwe aha muri administration cyangwa muri armi hatari abantu batanze sirondi za coordination ubona wubaze umuntu wese ahari yo kubwira nta numwe ari Bujumbura ashobora kukubwira ibyo bintu wohereza ibintu ni impossible
reka tubaze n'umushanahe ndabona umushanahe Pancras Cimpaye umuvugizi uru nani senarede ariho mu kibanza cha Dr Minani yagize ingorane za nyuma mwiriwe neza umushanahe Pancras Pancras matwumva
yego ndakumva
murakomeye hari turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ya raporo yasohogwa n'umurwi w'abantu batatu aba bahinga batohoje ubwicanyi mu Burundi bakaba bavuze ko ashobora kuba ihonyabwoko mu runani senarede Dr Minani we yaravuze ko ihonyabwoko riko yaba iyo raporo mwebwe mwayakiriye gutega umushanahe Pancras Cimpaye
twebwe kuri iyo raporo twarasohoye itangazo ngira ngo namwe burya yarabashikiriye aho duhagaze mwahabonye aho duhagaze nuko Burundi bumaze kubura kuva mu mwaka uheze abarundi barenga igihumbi bishwe n'inzego zari zigeze gukingira abanyagihugu ubwo bwicanyi abo bahunga abashyirwa mu gaso abafatwa atamategeko akurikizwe bakanyuza mu gatondo ugatanga basanga batoye iziga senarede ya nyina ntaryo isaba amakungu yuko yoza akagira itohoza na cyane cyane yuko amakungu yorungika abantu baza gutabara no gukingira abarundi aha rero sagaseseshwa rumuri ntawo ndiha amaraso y'urwa rasesika naba uyu ajida baheruka kwicira mu iperereza ku gerekezo rya 14 nyongera igi n'ibintu byose by'agashinyaguro n'ibintu byerekana yuko hari umutima w'ubunyamaswa muri icyo gihugu n'ibintu byerekana yuko hariho ubwicanyi bw'agahomerabunwa bushobora kujya no kuri igihonyabwoko kuko uri karavuga ngo mu gisoda ngo hari abatutsi 50% ku ijana abahutu 50% ku ijana mbega abatutsi 50% ku ijana bari mu gisoda bariko barabuza icyo bariko barakora kugira ngo babuze yuko abatutsi bariko barahohoterwa mu gisirikare bitwa
bashobora naye pankase mwavuze abantu igihumbi bamaze kwicwa muvuga ko bishwe n'inzego z'igihugu abantu bose bishwe n'inzego z'igihugu canke hariho n'indi mirwi ica abantu mutariko muravuga ikinyoma tubiye neza
abo bose bishwe n'inzego z'igihugu no 11 novembre décembre ho nyine kwicwa abantu barenga amajana atatu kuko urazi ko makasi yose bagiye bariko bararaba ngo abantu basatse gutera amakambi kandi atari ibyo kandi ugasanga bafata abajeni imisore ikiri mito imisore y'abatutsi
muriko muvuga ko atabantu bateye amakambi amakungu yose yaravuze ko hariho amakambi yatewe muriko murabihakana
amakambi yaratewe Federico ariko abantu bishwe abantu bateye amakambi ugasiza kubarondera amakasi yose y'abatutsi n'umuntu usanzwe muzi ko ari umututsi ugatukisha ku buhomba ntasigwe mu gaso ntasiga urubanza ibyo onya ni ukwigenga bunyamaswa ni ukwigenga nk'intwaro twari twarasezereye wumva ngo abantu batuye mu rumonge bagapfa bafata inganda mu kirundo mu kibitoki bubanza kandi babuze ko batuye mu rumonge batuye kandi utuvuga ngo bahungiye mu munyakarigango bahungiye kumusaga
tubibutse inshuti mwese kamuri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risama yanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga tukaba turi ko tuvuga cyane cyane kuvyerekera raporo y'umurwi wabahinga ba ONU hamwe n'imyerekano yo kuyamiriza yaciba ku munsi wa gatandatu turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela miriwe neza
cyane
mirewe murafite kibazo murafite cyimviro twatumiye abatumire babiri turi kumwe na professeur de Gracias Inahamira tukaba turi kumwe kandi n'umushyantahe Pancras Chimhaye umuvugizi w'unani senare de duga ku ijambo
ego je sinagomba gushikiriza kubijyanye n'iyo raporo turabona yuko harimo ibintu by'ibinyegezwa byinshi bari bakwiye kuza baragira raporo begere na leta y'u Burundi bari hanze ibintu biri mu gihugu byinshi ntibabimenye bari bakwiye kuza baraza babiraba apana kuba babumviriza ibintu bica ku buhingangurukana bumenyi kuko ubuhingangurukana bumenyi hari aho bavuga mu ibinyoma umwe akavuga ibyo yipfuza kugira ngo ashobore guhubya abantu batari mu gihugu cyo
murakoze Emmanuel Rekadwe ni jambo comme muri neza
mwirewe
murafite kibazo murafite cyumviro
Jecho na komba kutere la ni hiki nkuko ibi ayo matoza yagizwe n'abahinga je ndibaza yuko ibyo bakoreye ko bishimishije ahanini ni nkivyo
murakoze kob mushiye ntahe de gracias nkiramira ivyumbi bibiri bitandukanye Emmanuel na Come Come akabavuze ko iyo raporo ishora kuba yashimikiye ku bintu by'ukuri byabonetse mu gihe Emmanuel we bavuga ko ari binyoma bitangazwa ku buhinga ngurukana bumenyi icyumviro cyane
do urangye ni ukuri ikintu niraza ushobora kwibaza ko iri kuri by'ukuri arabyiraza mugabo twebwe turafise ibyemezo byemeza yuko bigira ibintu byose ari fo kandi bo nta n'umwe yigeze atanga icyemezo n'uwo muvuga ngo yaravuze kugera mu buga ngo avuge uwo ari we urumva ni ibintu byaba amatemanyaje atagiranye nayo hanyuma rero ikintu nacyo tuvuga kandi byiza ko ndavuga n'ibintu bivuga n'abantu bose abarundi bose nicyo bavuga kandi noneho bagatubye byumvikana akaba ubundi ndabavuga ngo abantu birirwa barapfa mvuga ngo abantu bapfa abantu barapfa nibura yabarapfa no muri amerika barapfa bose icyo kimwe kandi umuntu avuze ati abantu bapfuye aravuguga benshi akavuga nakoze ko nishi cyane akavuga n'abapfuye abaribo circonstances z'abapfuye nayo gupfa kuvuga abantu barapfa nta muntu ushobora kuvuga ngo duharire adashaka kuvuga ikintu gitumbereye cyumvikana avuga ati nakana kandi ibintu biri ngaha byanditse resepte zikaze biri ngaha nayo ibintu biri tutagitse ibintu by'amaremendanya gusa nayo umuntu avuga ngo iyo raporo yoba ari yo yego niba yigeze aravuga ko ari yo iyo bundi ni kimwe kandi uwo yamufashe ariko iyi raporo mu kubayo ni uko daboro iba ivuga ibintu ikongera ikabaza n'abandi bakagira icyo bavuze kuko niyo bavuze ibintu byabaye ntibavuga icyo radiyisitasiyo ya guverinoma yaba yaravuze ko ibyo bintu biba byarabaye sinzi ko wumva icyo ngomba kuvuga
ego me
agatanga redeveritiyo aravuga ati ikintu kimeze gutya naka kivuga gutya naka wenda kivuga gutya hanyuma akavuga icyo nabonye nacyo ni iki n'iki temanyaje nawe akavuga ati naka niwe yavuze urabyumva hanyuma kandi noneho ngaha turajusteka n'ibintu inzego zose guverinoma irahari minisiteri ya justice irahari polisi irahari turashobora guca tubwira amatora tugenda tugahana abantu twitwira hariho inzego zose zikwiye none ni kubera iki arabanza kugenda hanyuma akaza kurungika raporo ngo ibi n'ibi atavuze abakoze bibi abari bo kugira ngo umwe nawe nyine adufashe kuko la non demonstration na byo nyine ni amakosa
yego mereka
kubwira nuko muri iki gihugu hari amahoro amahoro n'ukuri aruzuye ava ahantu hose kandi nabo nyine yarabibonye niba yarasembere yabonye ko ari amahoro ibindira ngo hazuba jenoside naho jewe kintu ni ukubwira vraiment comme conclusion ni uko hariho une preparation de quelque chose j'accuse maintenant j'accuse la commission des droits de l'homme yuko iri kuprepara yo nyene jenoside a la rwandaise j'accuse maintenant l'izina rya zibari ndabivuze kuko babishyira imbere kubera iki c'est parce que bariko barabitegura na numwe ariko arabitegura bo arabitegura mugabo baje kubyatsiza abantu waranze tuma
kongi ico ico kirego kirakomeye cyane rwose tubura kigaruka ko ariko nashaka n'umushye nahe Pancras Chimhai agira ico avuze kubona Pancras abarundi batavuga kimwe nkuko leta itari kuvuga kimwe na n'abatavuga rumwe nayo kuvyerekeye raporo n'abarundi baheje gutelefona Emmanuel na Come nabo nyene basa n'abatavuga rumwe kuvyerekeye iyo raporo hari ikintu kitumvikana cyane rwose mudusigurire mwebwe igituma mubona ko iyo raporo ariyo tubwire majambo make ikintu mwibaza ibintu vyerekana ko iyo raporo yabo wahinga ariyo umushya ntahe nkinahamira wewe yashitse nakure avuga ko hariho umurwi mpuza makungu uri kagati y'akazi na muntu wowe uri kurategura iyo honya bwoko gushaka kugitirira Burundi duga ku ijambo
ariko umushya ntahe agomba kuvuga ko atabonye ibyiziga cya Jida ibikorengera agomba kuba atumvise yombura ko atumvise yuko uyu muntu umuvugizi w'igipolisi yavuze yuko bari ko baramutorokira yaciye hari amaji aronka grenade aca yitwita kuri grenade n'abari ko baramutorokira bose ntajya n'umuhitana Ajida Jean Claude Nyongera ko yakiriye mu iperereza ikiziga bakaza guterera imbere ya Bakarege mushikaho amaserivisi ajeje ibyo bintu abitanatana ko ibyo umushinga ntahe ariko aravuga ibyo bintu ntabyo azi mbega ko Ajida Nyongera yakiriye mu iperereza bikaba rifise umuvugizi waryo Ambasaderi Salvatori ndego muvugizi w'iperereza ko atari we yavuze kuri ubwo buhe gito hakaza kuvuga umuvugizi w'igipolisi ibyo byose nta bibazo bihari uyu munsi uharuye abantu banigirwa muri iryo perereza uharuye abantu bazimanganirizwa ubuzima mu gico gihugu uharuye ababyeyi birirwa barahekurwa tuvuga ngo n'ahandi abantu barapfa ngo ntibisanzwe ngo ko no mu Burundi mu mwaka umwe harapfuye abantu barenga igihumbi uvuga ngo mu Burundi n'amahoro hariho abarundi barenga 300,000 nk'uko hasi bivugira naho barenga bariko barangara mu makambi y'impunzi ayo mahoro ari hehe uyu mushinga ntari karavuga uvuga ngo hariho amahoro mu gihugu atamugambwe n'umwe atari soma mbike wa Petero Nkurunziza uri kuragira ibya politiki hari umuntu ashobora kuduha yuko mu kwezi kwa 12 inganda zitatikiye muri icyo gisagara cya Bujumbura inyuma y'aho hagize akazi gatera amakambi igihe hari umuntu ashobora kubiduha ko aribyo byanditse muri raporo
Nika ndabasabe mucye ntahe
akimpaye baragereka kugwa mute muri cyo gihugu ko kireje nyara yaraje bije birwe bize gozari bijeje kwamira uyu munsi ayo marorerwa yose aba bari ngaho babona bahoje
Nika mucye ntahe Pancras muze muri aba kwisaha muri abe nk'umuntu umwe kugira ngo tushore guha ijambo abanyamanyi biradio ijwi rya Amerika mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mushya na Pancras mwavuze ikintu gihambaye kivuga ko abari ko bara toteza cyane bakubagura murafise nibaza ko mu ofise nk'abasanamu ivyo bintu kuko nimwe bamutaye afise ni nka cha kinyoma kizoba kiriko kirabandanya reka ariko tubanze duhi jambo abanyamanyi radio ijwi rya Amerika Louis na Moses Louis mwiriwe neza
Miriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo kanya gatoye cyane
Eko murakoze kambere ndafite icyumviro Iro cyane singaruka kuri lo kompeni ya raporo muri rusange iko ndagaruka ijambo ihonya bloko ubundi zende Murundi kandi miraba mu Burundi iko ndaraba zahitiye nyende zagiye biragenda hagiye hapfa abantu bo mu bwoko bwose butandukanye ariko icyatuma ahanini wasanga ari byirusanga batabije ko bya politiki ibisanye biriya icyo gihe rero icyo jambo nkaca n'ubumenga raremereye atangira kubera nkaca nibaza ati eske none hari ihonyatutsi cyangwa ihonyahutu cyangwa ihonyabatwa urumva aho n'amakenga mba ndahafitiye ama nkatangira akabazo kugira barundi bene wacu baba bari hanze bashobore kuba botahura ifite raporo itanga akabazo camfita none abari mu buhungiro n'abatutsi gusa n'ubwoko bumwe murakoze kumakanya
murakoze Louis Moses ijambo ni ngwawe wundi munywa nyuri radio ijwi ry'America
mwerewe cyane
mwerewe
nako twavuze cyo cyiza kugereke raporo iba gusorogwa na ONU tugageze kora muri rusangi tukihoza nka raporo yasohowe bana ko tacyo na kimwe cyo boza nta honyabwo kugira ariko ari mu Burundi kubera ko muri rusangi abantu bahunze hahunze ubwoko bwose abagenye barabara biyamirije ngo tatekere nko nziza ari ubwoko bwose bw'abarundi ukavuga ati ni honyabwo ahubwo umuntu yaba yakoze igice cyo cyegeranye nubwo ko yoba yari ihenze mu bitanga kuko icyo tuvuga ngo ni honyabwo ko ariko ari mu Burundi turashyigana nko muri America tukarabara naho nyine byo babiri kubera abaje iko cyo cyagati ngo niho nyaruko bagwabira bwo bari kora byaba muri America ikina cyo cyagari tugasaba woni bazuze bararaba mu kugira icyo cyegeranye bafata nk'impande zose ugire cyegeranye bafata impande zose bajya nakore cyegeranye nko mu gihugu kanaka cyabatwa cyabarimo ingorane ikina cyo kwaguma dushe do duse nk'abashikiriza abantu bazo bavuga ati ngo mu Burundi ngo abantu barapfa ego iyo habaye ingorane za politike mu gihugu ntago hapfa ubwoko bumwe ntago hapfa ubwoko bumwe ahubwo hapfa ababa bari mu migambwe iba ariko iyo hakana ubwo butegetsi wabuhari kanaka bazo bareka kuvuga ati niho nyabwoko kuko naragerageje guca nk'umwakabe amwamwe nagiye ncamwe dufate nk'impande zimwe zimwe ziri mu za Mozambique ziri muri Malawi naziciyemo ndiko narenganije kiraho sinabwo ati ngo n'abantu bo babagiye bamwe bamwe bahunga ngo butegetsi za nkuru nziza hari abahunze bava mu gihugu abagenda bahunze inzara iba iri nko mu gihugu bakagenda batwe twabwe n'iki gihugu tujya kurondera aho ba nyabuna ahifashe sacye buke buke kuko genda amaze gutembera nko mu makambi arenga ari tatu cyankane ndiko nagenda kuraba abo bantu bavuga ati ngo baba barahunze n'abandi baba
bakora sozera Moses
hariho abantu babayo amugese mu buza cya South Africa abantu babayo sinabwo ko bahunze ubutegetsi bwa nkuru nziza hari abaje badasiyo ne defaranga batahunze ibyo byegera gusa nyine baragera ku maho mafyaje bagiye kurondera impapuro ariko ntabwo sinabwo ngo bahunze leta ya nkuru nziza ahubwo
urakoze ego me icyo kibazo mwagishikirije Moses urakoze cyane rwose reka duhe ijambo umushinjacyaha Haile Gracias Ntihamira agira icyo avuze ibyiyumviro mushikirije Louis na Moses bisa n'ibisa nk'uko mutemera iyo raporo mbega ikintu cyo bagituma abantu bashikiye raporo bavuga ko bivya byatojwe ari byo kuri hari ikintu cinyigeje cyo bakiri nyuma mushya ntahe ntinamira
yewe no kuri abo bantu baje bakandikirinzi kandi bazi ko ari byo bari kora benshi ko simuvuga ko batabizi ni babizi kandi barabonye ukuri babaraje Burundi baraje ukuri ukuri kandi bakaba babyandika nibaza ko babyandika kubera hari ikindi bagamije hari abo bariko baragira raporo babasumye kuko baryo ko ari batatu urabona umwe ari mu Algeria undi mu Sud Afrika undi mu Colombia harya hanyu ntacyo batanu Burundi sentimenta mugabo n'abakozi ni nk'uku hariho abantu b'abazina bise bavuga ahantu ugasanga ariko baravuga ibintu batazi n'u Burundi aho buri mugabo ugasanga ariko bavuga ibintu bidatumbereye bidatita bitumvikana ku muntu witwa Kavise Ubwenge nibaza rero yuko bagiye bene kugira ibyo raporo barafite ikintu bagamije ariko barategura nicyo gihe bisubisoma n'icyo biso biri ngaho kuko ntibashobora kuza ngo bavuge ndabona mu by'ukuri byose ko atatu bavuze ko batazi babya kudeta ko batavuze iby'abapolisi bapfuye abapolisi barapfuye bashe barenga ijana bwayo Burundi abapolisi ba leta iburaya muri Amerika iyo bakoze ku mupolisi nta wundi muntu asubira no kurengana n'abari bose barabarasa bakabambana mbagabo ngaha nk'ibyo byose nta kintu bari buzeko nagomba kuvuga rero yuko bagiye bafite intumbero yindi barondera atari yo kuvuga ukuri Kachani bazironi icho rero kibanga bazabaranga rutsedanda ikintu international commission des droits de l'homme ayo bakaze bagirize gatumbira nyina gakora makosa namakosa namakosa gozi
yego me mushyana he pankras atimpai Luina Moses basana bahakana iraporo hanyuma n'umushyana he nkinahamya akabavuze ko abo bashintahe naho atacu bapfana urundi bashobora kuba baratumwe uravye ikintu barenza uruho rw'amazi ku bwicanyi bumwe bumwe bakavuga ubundi yaho umwe bwi muhavuga ku iki mukanye gato
ega fudi nuko ngo ari muri Mozambique rinda bihehe amba bari amantunga nuko abantu bacye bavya ngo baje ni barabara bagende ku kuya ni raporo ngumuri batana yisomye ugira ngo iyo raporo ko igize ni raporo mu 2025 kuva ku Rwanda bisa ku 2025 ugira ivuga ihonya bwoko kuko bafite ni impungu ngo yupa bwa bati hashobora kubona ihonya bwoko uraje akari kabishe kariko karakogwa ni biri kora kuri kiranye ibyo mu Burundi haraho wari bwa ari bwumbe torture yo gushira bido ku magara y'umuntu akosta kamara maza ahabwo aho ari bwumve torture yo gufata umuntu ukamukuramwo umutima yamaze gupfa akosta kamara maza
ivyo bikogwa nabande urafise amasanamu avyerekana
yatuvuga amasanamu gubwose bugwa nta amasanamu amasanamu ababunje bagiye guhamba amasanamu bayinda gusaba ama video bayinda gusaba kweri kuvuga ngo bayinda kwerekana amananiza kandi hariho abantu bashitwe n'ibyo bintu gushikaho n'ubu atakije tubugabo basigaranye kwetu tubide twamaruze twamazi turi cyo dutanu babashira ku magara uyu suje tena ndayizeye ihikiwe hiya ejo muri komando muri ka komando igitega ibyo byose ni ibintu biriko biraba byerekana yuko bavuga bati la violation des droits de l'homme ni gose birandanije ko biriko birabandanya ibarabizogwa Jacques Bigirimana yari yivugiye yuko nzi ko ibyo atavyo wibuka yabivugiye kuri iyo radio y'uwanyu hari igihezo ya 19 ukwezi k'umunani yuko Petero Nkurunziza hakagira icaba ihonya bwoko byaramaze gutegurwa kazoba kabaye
cimpaye nibaza ko icho ari kinyoma ni kinyoma icho kiganiro ninje nari ndagitiramishije ntiyavuze ko hazocaba ihonya bwoko izo bintu kandi nibiri muri vya bintu abarundi yakwiye kuvuga kirazira kwesha kirazira gutanga ibinyoma icho kiganiro ibyo
wumvirize arije ya
arije sivyo na gatoyi ivyo sivyo icho kiganiro nije nari ndagitiramishije aho ni kinyoma bandanya uri kura vuga ikinyoma cyane gose ni bibi cyane gose bandanya
aho rero ndiko ndakubwira yuko urazi biriko biraba mu gihugu ntusobora kugenda hiyo ngo uvuge ngo gushyira agati mu giyo ngo mu Burundi na mahoro ngo no muri Amerika abantu barapfa ngo no mu Burundi abarundi bariko barapfa aha ayitse umuntu akwiye kumenya nuko iyo atari karaburu wiwe acavuga ngo na mahoro iyo atari wari karahunga aca yivugira ngo nabantu bafise ubukene bahunze ubukene bagiye kurondera amafaranga abarundi 300,000 bahunze ubukene abarundi 300,000 bahunze amahoro bagenda mu makambi y'impunzi ijya no hino icyo nemera ni uko hahunze abahutu hahunga abatutsi uyu munsi ubangamiwe si umututsi gusa ni uwo wese atavuga rumwe adashyigikiye icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza uwo wese batisha ku buhomba ejo
sozera
Petero Nkurunziza atabura gutwara yafashe abahutu bakanigagura abatutsi bavuga bati ibyo ntibituraba gushika bamubivugira bati turiko twikira abahutu iwacu izo bibaraba kwitse tushi agati mu
gihe
uyu munsi siwe bariko barakurikirana siwe bariko barica ejo baheza abatutsi baheza abahutu nawe ugashikira
Moshe na Pankras turakunda cyane rwose ku radio ijwi rya Amerika abantu bavuga ukuri badakwiragiza ibinyoma tubibutse inshuti mwese ko muri kamura bandanya kumviza radio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda turafisiye munywanyu radio ijwi rya Amerika Bonaventure muri Veneza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato cyane rwose nturenze umuntu umwe
eje ni cyumviro notanga
yego
kuri hano banye politike mu Burundi n'abari hanze
yego
turabona bose nta numwe aronderera ineza igihugu bose bariko arondera inda zabo abarundi bashonje bari mu magogo cyo twosaba rero izo mpande zose nuko bicarana bakaraba igituma oniriko irasohora izi aya maraporo n'igituma bamwe babyanka abandi bakabyemera kuko bamwe babyemera kuko hari inyungu babibonamo abandi bakabyanka kuko hari izindi nyungu babibonamo ariko umunyagihugu mutoya akabandanya ariho ariko arakinyizwa mu kubura ibimutunga kubera usanga amakungu yahagarikije ku mfashanyo yashikira Burundi iyo twabasaba yuko boje hamwe bakaganira ibi byo guterana amajambo bakabiheba hanyuma bakatorera umuti w'ingorane ziko zashikiye Burundi niho twashe tubona ko bakunda Barundi murakoze
murakoze Bonaventure reka izo mpanuro nziza mutanze turazigaruka ko mukanya reka tubanze duhe ijambo mbonimpa muri beneza
miriwe
murasiki bibazo murafite cyumviro akanya gatoyi cyane
gusa ego murakoze
je nitwa Frederic bandanya duga ku ijambo
Frederic ego je nagombe nifite tubazo dushaka tubiri
unyarutse uvuna gura majambo
yo waje kuvuga ku bijanye nuko ngo ibi abo ba abo bashikirije cyacegeranye ubo aba kizi binyoma ndamubaze ikintu yo abona yuko inyungu bo bafise no kugira ngo bavuge ibintu nka bijya kuko bagira bikora bigenge aho bahengamiye uko ega barabibona nabo nta kintu kiba ngaha mu Burundi batari ko baragonza ego binda bwarateye imbere bavuga ngo bakwerekana ukapfura amazina bapfuye n'abapfuye yo naberekana nabyo barabifise yo sibyo byerekana kandi nta kintu na kimwe aho bahengamiye nta kintu nta nyungu niwe baronderamo ubu twapfa n'ubwo bitandukanye bajya
ikibazo cya kabiri
biraguhakana
akanya karagiye ikibazo kugira kabiri
kibazo kugira kabiri nagombe ndamubaze ibyo byemeze yerekana yuko iyo komisiyo ya nasiyojini iri kwitegura abanyabwoko nkaca nongera nkongera ko nkavuga ati kari ikintu kigeze kuvuga yuko waruvuze yuko zakigura kigeze amba karivuze yarasa n'ubivuze nubwo akaye kari kwandika
ibya yarasa ibyo kuvuga ngo yarasa si byo mushiga nahe mbonimpa ivyo vya yarasa sivyo iyo utanwe kuvuga gucyurumva kwa televizyon nawe okay
reka
duhijambo abashiga ntahe bagire ko babishure ikintu gihambaye cyane gose mu bibazo vyashikirijwe cyane gose nuko kutavuga kuri ari ikintu kibi cyane gose reka duhijambo professeur Ntamira agire cyavuze cyane cyane ku Murundi Bonaventure asa n'uwadebukiwe cyane gose avuga ko abanyapolitike ku mpande zose bashira inda zabo imbere kandi aho ibintu bigeze niko benshi mu Burundi bariko barabibona duga ku ijambo
muri ibi bintu urabona hariho ikintu cyitwa abantu bashira inda zabo imbere akaza karemenganya bakavuga ibintu atanamu itagira umutwe n'amaguru ukayibaza iyo babikuye bakaza bakavuga ngo abapolisi ngo bagizwe bakavuga ngo basoda bagizwe urabyumva kandi muri icyo gihe atakintu na kimwe batohoje mu kituku kihari muri icyo gihe rero ndakubwiye yanjye hariho ingorane ikomeye kuko mu gihe atakuri kurimwo nta n'umuntu aheza ngo amenye icyo akora icyo gihe babona bamenyereye babasubiza ngo ibyo bagiye raporo ibya danzansansi kugira ngo bashike ku zindi zizigenzi nishije nibaza yuko ibyo bintu by'ukwanga gutegura ibintu hari avansi mugabo gaca baca iruhande y'ukuri mu bintu bikwiye guhanwa rwose nicyo gituma navuze ndi uriya agatwara Hollywood za drone akwiye gusaba imbabazi cyangwa agatanga imihoho mu bunyeni ubunyine kuko ndashobora kurungika abantu bdeveteri bitwa ngo n'abandi kandi babasa ni ukuri kuri mutiti ameze neza cyane andeso ndivet devre mugabo devre kitwize demansonje tuzo vrema demansonje turogreti jewe rero dupanske hari abantu babibandikiye barabibategurira hanyuma rero barabibahereza nicyo turiza kizi
desoreka reka duhe n'ijambo mushyira nawe pankarasi nawe nyine agira icyo avuze ku ku Barundi benshi babona ko abanyapolitiki bashira inyungu ndazabo batayibaza abanyagihugu bamaze umwaka bashizwe mu bukene butagira izina ubukene bwatangwe kuva aho hatanguriye indyane za politiki mu Burundi abanyapolitiki bose nkuko umushinantahe Bonaventure yabivuze bakaba bashira imbere indazabo mu gice mwishe kuri ico kibazo umushinantahe Pancras
uko abanyapolitike bose bafise ubwo gito kuko hatwebwe muri senyarege tubatanga inzira nyayo irashe yotuma amakuba ariko arashikira Burundi ahagarara turavuga tuti Petero Nkurunziza naho yihagiye ubutegetsi ku nguvu bukaba buriko burafita amaraso menshi n'amakungu ariko arabyandika nazi arusha avugane n'abatwemera icyo kiringo kiwe cya gatatu hanyuma bitonyishe igihugu gisubire mituze gisubire mu mahoro gisubire muri demokarasi hatunganye amatora adakumira ahurikiyemo bose ari mu ituze hanyuma abarundi basubire mu byabo no mu babo iyo niyo ibira irashe muri senyarege
muravuze
ariko ndakwibutse yuko igenekerezo rya 12 ry'ukwezi kw'indwi aho duherukiye arusha intumwa za Petero Nkurunziza zarivumbuye zirasohoka bigaragara yuko iyo nzira atayo bakeneye bigaragara yuko bobo bagerwa n'uko inganda ziguma zitukira mu gihugu aho rero sinovuga ngo abanyapolitiki bose kulimo gobe gito ko gusasika inganda ko kuryoherwa nuko abarundi bamanye hekera ku mutwe
mushana kimpa mwavuze ko umukuru w'igihugu yihaye ubutegetsi ku nguvu ariko nk'abarundi bamutoye aho barashaka kuguhinyuza bakavuga ko amatora yabaye bakavuga ko abandi batagiye mu matora urumva n'ivya bintu by'abarundi bose batavuga rumwe ku kubibazo bibatandukanije reka duhe ijambo abanyamanya muri radio ijwi ry'America ndabona kanya kariko karagenda Dismas mwiriwe neza
amahoro nakugira imana
mirewe neza murafite ikibazo murafite cyumviro
jewe ni cyumviro nashaka kuvuga kuri bijanye n'iki cegeranyo cy'abahinga ba ONU nivyo mu bisanzwe murumvise ko narakana nagiye naho mwavuze ko ari 5000 vyaciye amirije mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu hagati niko byari bimeze naho nari imperereye ejo ni muri Busoni narabonye Busoni muri commune Busoni yo mu ntara ya Kirundo abene igihugu kubwinshi bari bavyitabiriye kugushaka kwabo kugira biye mu gice cy'icegeranyo mwarumvise naho numvise mvuga ko araba expert ndasinegere wo mu expert yoza gutegura ikintu kijanye no kubuzima bw'abarundi kiraba uburundi atabajije abarundi abarundi rero banyakugira imana saba bahunze nivyo n'abarundi nibe ne wacu kandi ushaka kubagaruka mugabarundi ni twebwe turi hamwe ya muhutu umutwa umututsi nico gituma rero
telefone ya Dismas nibaza ko igenze nabi ariko icyumviro nibaza ko yagishikirije
ndabumva ariko je ndabumva
duga ku ijambo rero duga ku ijambo usozere
yego yego nanzi ko ari minana za kuza kuko nari kumwibariza kuko ahaba ni ku mutumba ndi muroheha nyabugeni ndabizi ibusoni yarahakoreye kandi arahazi nibaza ko ahari kavuga iho nyabwoko naho nyabwoko ariko araba mu Burundi kiretse nk'umuntu bivuga mwarumvise je bundi batutse ariko aravuga ati twebwe ntaho nyabwoko tubona mu Burundi ahubwo nibaze twubake ariko minana se yibuka 93 ivyo yavuze birazi sinumva rero urwo rukundo ubwo minani canke Pancras bakunda abatutsi mwarumvise mwumvise no mujya mu matanguriye ko bavuga ati abatutsi buriho turiho tuzokwamaho kandi tegeza kubaho hanyira haduga tegeza kugira umva rero aho tugeze mu Burundi samoko nuko bakigihugu naho nyabwoko rikorera aba mwarumvise ndanye n'icyubahiro mukuru ejo ku matwitse ni mama arakurikiranye naso aravuga ati abarundi turumwe utegeze kuba kandi tutakenanye mu tutakenye ubutuzi tutakenye umuntu
umurongo wawe umeze nabi Dismas
icyumviro
cyawe wagishikirije ndumva n'umurongo wawe utameze neza reka duhe ijambo meshake nawe nyene meshake muri we neza
muri we
murase kibazo murase icyumviro duga ku ijambo kanya gatoyi cyane
bo
je nagomba gushikiriza ati icyegeranyo simbe cyashikirije tabona ko ari binyoma naho nyabwoko mu Burundi bihari aho ndi mu Burundi uko tubayeho tubayeho neza uko byatanguye imbere mu migumo ko arabona kumenya byari bikaze mugabo imana yaratanze bimeze neza icyegeranyo cyo kirabyo nibaza ko bo bakoze ibintu babwiye batashi mu Burundi birebere neza bace mu banyagihugu baba baze kimwe mumeze gute mubayeho gute ni ibintu byababwiye n'abafakarazi nyine bacyakuriye akoriye umva ko na pakasi mujyohera kuko wewe yumva amenga baramushigikiye mugabo ndamuhana nka pankasi ibyo ntibo bishyigikira bobo boza tukiyubaka u Burundi kuko nabo nyine nubwo woni iyo bishyira mu ngufu ndetse yuko atagihugu botwara na bapakasi baryoya nka rya jambo ryo mutaba pita perezida yavuze yuko ijya kunde tikiba ntawe aho tuba tugeze nibwo byoba rwose mbona ko bokomya ko bibuko nibaze twubaka igihugu kigende neza ibyo by'amaremere nta nyabikore ko ntaho nyabwokoro gihari kandi nta n'abantu bagihapfa nta karumva ko bateye amagenda kuva mu gisagara n'akarapfuye abantu ubu ntibikihaba abo navuga ati ngo hawe ngo batora ngo bagapfuma perezida cyangwa nibaza ko ari inyuma hanyuma rero nk'umuntu ari muri ibyo afashwe akabazwa ibiri kubazwa kuko natwe mu Burundi turakana amaperezida hari iyo ugiye ukifatanya n'abari kuba bashaka ko Burundi buja mu manga urafatwa ukabazwa igituma wabigiye
urakoze mishaka reka duhe ijambo umushana Pankras umuhari senarede ntukwiye gushyigikira Abarundi bose bariko baratakamba bavuga ko umuhutu umututsi umutwa bose ari bamwe ari Abarundi bose senarede ntiyo gushyigikira mu guhimiriza Abarundi ku ngo bumwe
iyo bitabimeze uko igihugu cy'u Burundi kiracyahiye uyu munsi hariho amasinema bariko barakina mu nama nshingamateka ngo ugende umututsi ngo abatutsi nta ngorane dufise ibyo mu ibarabara ngo ndi umututsi yiyemera ngo ndi umututsi nyakuri igikuru cy'izo sinema igikuru ni ingendo kuko kuvuga ubumwe ku murango mu ijoro hakavugwa amacakubiri muri kamere mu migenzo hakagirwa ukuvangura amoko ubwo bukuru nyabwo
Pankras abatutsi bavuga ko bari mu mahoro babana neza n'abahutu bariko bakina amasinema
bariko barakina kukuragi biriko biraba mu gisoda wewe uri umumenyesha makuru kandi ugusaba ko uguma umumenyesha makuru uragi biriko biraba mu gisoda naho uvuga ngo nukurinda kuzana amakamera n'amafoto ntushobora guhakana yuko hariho uruhigi duraba abatutsi baba exfabe
ego medica reka
n'ushobora kubideha
ndabona kanya kagiye
abantu b'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi 99% n'ubwoko bw'abahutu abo bose bari hanze
reka tubaze professeur akanya karagiye Pankras reka tumuhe umunota umwe n'igice professeur nkina de gracias nkinamira tubwire ukuntu ibintu byifashe mu Burundi hariho nibaza ko mu kanya telefone yiwe yabuze ariko ntacyo murashaka kubandanya mukatubwira muriko muvuga ko hariho uruhigi rw'ubwoko bumwe mu Burundi uwo ariko arahigwa mu ivyo bintu murashaka kubidusubiriramo
ndagusabye ntusubire kunyamuniza n'ibyemezo kuko namwe uri umumenyesha makuru ntiwombwira yuko utazi yuko mu gisirikare ariko haraba uruhigi rurondera abatutsi bahora babasifade ibyo ni ukuri ubaye umumenyesha makuru onete bishobora kuvuga yuko ata abatutsi bariko barahigwa buhongo mu gisirikare ibyo rero ni umuzi ukomeye rwose umushinga ukomeye rwose icyo gisirikare cyari cyubatswe ngo gihurikire mu bwoko bwose kuko ejo havugwa ko hari cy'abatutsi gusa uyu munsi n'amasezerano y'i Arusha kirajyamo abahutu n'abatutsi ibyo ariko ntibiki byose akumbwira yuko ayo makuru utayafise kira noneho n'ayo masalamu uri kuravuga n'ayo makamera uri kuravuga urazi kumara izo sosiyo n'aba abasirikare bariko baricwa
ubarare ubwoko barimo ubwo ari bwo. Iyo rero nibyo uri umunyapolitike, nibyo uri oni, nibyo ugeze urataka nyina muntu ugutse.
Mushiga ntahe Pancras, turagushimiye cyane rwose ku kanya watuye kugira ngo tuganire. Turashimiye kandi na Professeur Deogratias Nkinahamina. Turashimiye abanyamanyu bya Ijwi rya Amerika badoteye akamo n'amatelefone yagoranye mu ntango. Turashimiye kandi na ingenieur yadufashe mu nyiga bw'ivyuma. Tukadushimiye na Fatou Karara yadufashe kwegeranya iki kiganiro. Mugire amahoro mwese n'umugoroba mwiza.